indundi culture amakuru mu kirundi
turabaye mwiriwe tuwanikaze mu makuru adyo indundi kwitire yabateguriye kuri uyu mugoroba wo kuwa kane ni tariki ya 19 kwezi kwa gatatu 2026 agizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Kuva ubu abanyeshuri bose bize muri kaminuza y'u Burundi batangiye guhabwa agafashanyo ngurane kuva mu mwaka w'ishuri wa 2019 ushumwe mwaka wa 2020 babwiriza kuyasubiza kuva uno mwaka. Ibyo biri mu rwandiko rwashizwe ahabona n'umushikiranganje butatu ari bwo bw'indero bw'ubushakashatsi bw'igiga cya leta n'ubwo akazi mu ntango za kuno ukwezi. Abanyagihugu bafitiye amatongo muri quartier Kizingo zone ruzi ba commune mu ntara ya Bujumbura babananya gusaba inzego za leta zijejwe iby'ibisagara ko zobatunganiriza bashobore kurangura imirimo mu matongo yabo. Yamara rero ikigo kijejwe iby'inyubako Obuha kirahumuriza kwico kibazo kigiye gutorega umuti. Nayo rumwe mu rwaruka rw'abigeme bakiri ku ntebe y'ishure muri komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera nago rusaba gukomereza unyigisho kwirondoka rijanye n'amagara meza. Makuru saye gusa tubafite n'ayandi na makuru agarumwe bw'ivyuma na Matthew habuna Yesu Dieudonné niyo yanzigamye nyiga ndabashikirize mu kanya ni nkuri mwimukwaye
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaha mwiriwe mwemeje kuvyumva mu ngiyo nkuru nkuru kw'abanyeshuri bose bize muri kaminuza y'u Burundi batangiye guhabwa agafashanyo ngurane kuva mu mwaka w'ishure w'u 2019 ushuri mwaka w'u 2020 babwiza gutangura kuyasubiza kuva uyu mwaka. Ibyo biri mu rwandiko rwashizwe ahabona n'ubushikiranganje butatu ari bwo bw'indero n'ubushakashatsi ubwigaga cya leta n'ubwo akazi mu ntango z'uku kwezi bakagabisha ko abakoresha bazosanga batakase abakozi babo ko bazoca bari inshuro zibiri kuyo bari bateganijwe kuriha. Ibiri muri urwo rwandiko tubishyikiriza na mugenzi wacu Kristalize Harerimana.
Muri iryo tegeko nshikiranganje nk'uko biri mu ngingo yaryo ya kabiri umunyeshuri wese yize kaminuza ahabwa imfashanyo ngurane ategezwa kuyishura igihe cyose aronsa akazi cyangwa ikindi kintu kimwinjiriza amafaranga. Mu ngingo yaryo ya gatatu naho iryo tegeko risaba abakoresha baba ba leta cyangwa abikorera utwabo cyangwa amashyirahamwe mpuzamakungu gukata n'imiburiburi ibice 10 ku mushahara uwo mukozi abahembwa ku kwezi akayakatwa gushika hejeje kuyishura yose nkuko biri mu masezerano aba yasinywe mu kwakira ko gafashanyo ngurane. Abakoresha nabo ingingo ya kane ibasaba ko imbere yo gutanga akazi urupapuro basaba ukarondera iyo yize kaminuza urupapuro rwemeza ko yahejeje kuriha iyo mfashanyo ngurane. Mu gihe basanze yarayakiriye akaba ataraheza kuyiriha umukoresha abwirizwa guca atangura kuyamukata. Iyo ngingo nyene ikaba merera ubishoboye kuyarihira rimwe. Abakoresha nabo mu gihe badakase abo bakozi bahawe ingurane bakaba batarayiriha ingingo ya 14 iragabisha ko bazoca bariha inshuro zimiri ayo bategerezwa kuriha. Iryo tegeko nshikiranganje rikaba ryatewe ku mukono n'abashikiranganje batatu umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi w'abakozi n'akazi n'uwikigega ca leta mu ntumbero yo gushira mu ngiro ingingo ya 31 iri mu ntunganyo y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka 2025 ushira 2026.
Kristalize Harerimana iyo ngingo rero irashimwa n'ishiramwe Arishoto mu byo riharanira harimo guhangana n'ibura ry'akazi mu Burundi. Umuhuza bikorwa wayo Vianne Ndayisaba yamara arasaba ko hocashingwa ingendo y'ukuronka akazi biciye mu ihiganwa gutyo hagwanywe akamwana wa mama afatiye ku bitigiri vy'abakabuze mu gihugu. Kurikira Vianne Ndayisaba n'umuhuza bikorwa wa Arishoto.
Kubera ko ayo mahera agiye gusubizwa nabaye bayarose turabona yuko abagiye kuyakatwa abarose amahigwe kuronka ubuzi muri leta. Cyo tuvuga rero ati leta ni ikishireho urutonde rutomoye ishireho itegeko yuko mu bisata byose by'igihugu mu mashyirahamwe ya leta mu bitaro by'igihugu ndetse no mu sosiyete y'abigenga no mu bisata byose yuko hakoreshwa ibibazo ku mugaragaro hakabiganwa kugira ngo abatoye ikibazo abarego bashigwe imbere kugira ngo amahigwe y'abana b'u Burundi abamwe ntagire akagwa ikihariza ibibanza amashyamwe ya leta abandi bakumigwe gutyo bizotuma n'agafashanyo katanzwe kagaruka ari keshi kandi bitume bizana umusaruro mu rwanya ubushomeri kuko utarose akazi biciye mu higanwa ntabarota kw'inkubire azoguma arindiriye abone yuko ubwenge bwe ari ubugera uburose nawe azoteza imbere igihugu utarose nawe azokikora ivyiwe bizo muteza imbere
uhazara umushikiranganje wabakozi nakazi gasupari ko bakowe asanga ibintu bishobora kugorana ubuzi ukabura ababukora hamwe hatoca haduzwe imishahara inyuma yo kwishuza iyo mfashanyo ngurane uwo mukukuruke ashimikira ku bushobozi bwo kugura abafisa akazi mu gihugu bari bafise
byo bice 10% nizigire ko ari byandiswe hamwe bitoba ari byandiswe byo bari kubakugwa y'abantu baronse ako gafashanyo ubwa mbere ho babaraga tereye kwigikumu ico ni cyambere cha kabiri gufata ingingo gucyo kumbure hamwe bitoba byisunze ayo masezerano nyene cyo ari ibintu bibi cyane kobera ko muri iki gihe cha none nabaronse akazi muri leta ndetse ko bakaronka bigoranye kandi nabari mu kazi bari ko barakavamwo bari basanzwe bafise umushahara mutoyi bakiburonka ukacukuramo ibice 10% ni hamwe bavuga mu kirundi ko nivyahuha bigiye guhuhuka bamwe bazuhava bateshaguza abandi ba buri ingene babaho nico gituma rero iyo ngingo ari kuyitondera leta rira kwiye kwikubita gashi kugira ngo ifate ingingo yisunze amasezerano bwa mbere bakabanza bakarabe ningene abantu babayeho uko mu bisanzwe ingene imishyara itunganywa yisunga ubutunzi ingene bugenda buri yongera ningene bwiru ubu rero ubiravye twebwe ifaranga ry'iwacu irigenda riratagaciro no kuvuga bwa bushobozi buke bwo kugura ibyankenerwa umunsi ku munsi bigenda biyangara
Gaspari Kobako akaba ari umukukuruke akaba yahoze arongoye ubushikiranganje bw'abakozi nakazi aya makuru urashobora kuyumviza uri ku megahertz ya 88.8 n'ibice 2 ni mu gisagara ca Bujumbura mu cungararo yacu 99.9 n'ibice 9 ni muntu azitandukanye z'igihugu n'abari mu bihugu bibanyi abari ku murongo wa internet n'indundi kwitira kaburungu com nyuma y'akaruko gato amakuru yacu arabandanya
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture ku isaha 12 n'iminota 24 abanyagihugu bafite amatongo muri quartier Kizingwe ni muri zone Ruziba commune mu ntara ya Bujumbura babandanya gusaba inzego za leta zijejwe by'ibisagara ko zobatunganiriza bashobore kurangura imirimo yabo mu matongo yabo abanyagihugu basigura ko imyaka igiye kuba 10 amatongo yabo batashobora kuyaranguriramwo umurimo numwe yabakubaka canke ko harimira bavuga ko iyo bashatse kubaka baca bahagarikwa n'inzego z'umutekano bakagira amakenga ko ibibera aho mu Kizingwe muri kino gihe bishobora guteza umutekano muke umwanya n'umwanya mugenzi wacu Odiro Nkejimana yakubitiye muri iyo karti
n'abanyagihugu bavuga ko bafitiye amatonga muri quartier Kizingwe zone ruze ba commune mugere intara ya Bujumbura ariko bidoga ko bagiye kumara imyaka irenga 10 ayo matongo bayarabisha amaso badashobora kuyaranguriramo umugambi n'umwe yabakubaka canke kuyarima mwo
ariko mugambi ukugamba none twari bizekera rega abantu bavuga ati basi none ndabice kwandika niba duhaye tuhabone tuhubake
abanyagihugu bavuga ko iyo myaka yose yeze bashikiriza ikibazo inzego za leta zitandukanye ariko atanyishu bamwe mu bahaba basa n'abihebuye kubera amatongo bavukiyemo ubu yahawe abandi nabo basa n'abatagiraho baba
nk'akarorokewe sanwe ndumusangwa mugabo leta ikombe nyimure twebwe ubwa mbere baraduhaye ahantu giye ati nimushinga ihema iparasera ngirya baduhaye indi parasera turashyira ko na fondation
hari mwaka wajya
muri 2019 Tuweze tuhudukiza matafari. Nyani ya parasera. Acharaza charaduhagari. Nubu ya parasera achahagazi. Mugabo uwe tukumva ngo baha hali wundi. Na atu kiwasha hao tubaye baha hali wundi. Kwa ni tukira hao tuja na hao tuva. Tutegeri muzo umu kama kusu. Zawiki nindiria. Nindiria nyimbari yore tanye numva. Kuzo zana ikinu kibomori yonzu. Hama banyu wa klizu kiko minembemu.
Iyo bishitse bagashaka kubaka muri iki gihe abanyagihugu bavuga ko baburabuzwa n'inzego z'umutekano abanyakizingwe baratinya ko ibyo bishobora gutera umutekano muke narije abafise ingorane z'ayo matongo batabona ubwo kwitura
bazokwica n'abashwane bagwane uko nta hari hugira ati byo bahako abantu bahantwara bapfuma abanye
icyo babona nk'inyishu nuko garuka umugwi wari watanze bibanza muri Kizingwe mu mwaka wa 2013 nimwe babona kwishyira hamwe ryatunganya iby'amatongo mu Kizingwe canke Oboha ikigo kijejwe inyubako atanyishu bariko baratanga muri iki gihe amasoko yaca mu Kizingwe yemeza ko indyane z'amatongo yaho zibandanya gufata uwundi murindi aho kugeza ubayo masoko yemeza ko biri mu byatumye indongozi zimwe zishyira hamwe ry'abasangwa muri iyo karatiye ubu zoba ziri mwibohera amasoko yaca adashima kuvuga yariyo
Odironkejimana ndakumenyeshe ku ikigo Oboha kijeje vy'inyubako coco kirahumuriza ko ico kibazo kigiye gutorega umuti mu misi ya vuba. Protemanira kiza umukomisari ajeje iterambere ry'ibisagara uburaro mu gihugu mu kigo Obuha naho adatanga ikiringo yemeza ko ari umugwi w'abahinga bariko barabikurikirana. Manira kiza ari kasaba abafitiye amatongo muri ico gice kwitegura kutaronka uburinganire bwose bandikishije bitumwe nuko abavuga ko bahafitiye amatongo babaye benshi gusumba ubutaka. Kurikira Protemanira kiza n'umukomisari ajeje iterambere ry'ibisagara uburaro mu gihugu mu kigo Obuha.
Kiya kibazo carabayemo ingorane nyinshi cyane zaturutse kuri bajya bajejwe gukurikirana ibibazo by'abasanga. Ibindi bibazo biva ku ruhande rw'abakora mu ma service ya leta. Uburinganire bwategerezwa gutangwa kubo twita abakerere bwabaye byinshi kubera ko bagiye baha impapuro abantu benshi n'abasangwa bacapimisha amatongo badafise. Bigaragara ko bapimishije uburinganire bungana amajana atandatu arenga, ariko abahinga bacu bapimye ibice amajana atatu birenga amatongo ntabyibuha. No kuvuga ko abasangwa bonye n'ubwabo barengeye igitigiri cyayitwa amatongo bya bice 53 byararenze bice 40 n'indi byo ntitunabivuga. Abantu bo kwitega yuko uburinganire bari bibaza yuko bapimishije badashaka kuburonka bwose, nubwo atari na bose bazoronka ayo maparcele. Hariho igikorwa tumaze guha abakozi bacu kugira ngo turabe ko kiya kibazo cava mu nzira.
Abakumbize bo kwitega ko kizorangira ryari.
Ndakunze kwiyubara ibintu byo gutanga ikiringo nyezina, ariko turifuza yuko iki gikorwa kitobaye kwa kirambiranye. Abafundi bacu kandi baratanguye kuja ku gikorwa. Twifuza yuko mu minsi itari ya kure dutuma ko baya muri association tubabwire ingingo zibwirizwa gufatwa kugira ngo kibazo kive mu nzira.
Ugwaruka rw'abigeme bakiri ku ntebe y'ishure muri komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera nago rurasaba gukomerezwa inyigisho kwirondoka ijanye n'amagara meza bafatiye ku rugero ako karere kagezwe ko mu kurangwa mu abanyeshuri baheba kubera indazi ndaro. Abaganiye na hajyo indundi kiritire bashikiriza ko ibiyago nk'ibi bikiribanga bikanemezwa n'abavyeyi. Cyo kimwe n'ibisata by'amagara y'abantu mu myaka 2 heze abigeme baharugwa ku gihumbi baravyishure kubera indazi ndaro. Mu ntara Butanyerera tubakora mugenzi wacu Jean Nahimana.
Bamwe muri abo bigeme bamenyesha ko batwarinde batifuje biturutse ko atanyigisho kwirondoka rijana amagara meza baronkejwe. Abaye nabo bakavuga ko nubwo bazironse batwarinda kugusamara no gutwarwa n'ibihenda maso.
Ndabigisha nibaza ko kwishure hubwo ariho baba bigisha
te n'umusaba ko bohimiriza abajeyi bagakura huko kuzirikirwa y'inco nakaranga bakamenya ko hari ibiganiro bategeze kugira n'abana babo nubwo bo bafata nk'amenye ibitera soni.
Kuri ivyo uwo mukenyezi arongo ivuriro rimwe muri amwe bita abagenze burwaruka muri komine ya Ngozi asaba abajeyi kuyaga n'abana babo ngo bareka bakaja kuri ayo mavuriro aho bashobora kumenyera ivyo batababwira mu miryango yabo.
Benshi baratinya kubibwira abantu bakazikebuka kukabakara abantu amavuriro y'abagenzi b'urwaruka ariho barabagerageje no kubatorera amasaha kugira abadeze bararonka inyigisho cyangwa babaha ibyo bipfuza. Hamagarira bigisha gutinyuka nabo bakababwira yuko hariho amavuriro abajejwe kugira bimwe ababyeyi batinya kubabwira bakabimenyera ku mavuriro.
Tubamenyeshe ko mu myaka y'ishure 2 heze haruwe ibitigiri by'abigeme b'abanyeshure 1000 batwaye inda mu ntara zahoze ari za Kayanza, Ngozi na Kirundo arizo zigize ubu intara ya Butanyerera. Kukijanye n'igwirirana ry'abantu muri iyo ntara ya Butanyerera izo ubwa mbere ku rwego rw'igihugu kuko iharurwamwo imiliyoni zirenga 2.5 z'abantu nkuko ikigo cy'igihugu kijejo kwegeranya ibiharuro INSB kivyerekana inyuma ya rusansumo yakoze mu mwaka 2024 mu ntara ya Butanyerera. Jean Nahimana kuri radio Indundi Kiritura. Turabonaye no kubashikiriza bimwe mu bigize bwizwa ryo mu mwaka wa 2011 rigenga amatongo mu Burundi. Uno musi tuvuga ku ngingo ziri mu kigabane cya 5 zerekana kana ryari umuntu ashobora gukugwa mu itongo kugira bakoregwe imigambi rusangi ariko ku nyungu za leta canke z'undi muntu zimwe muri zo zivuga ko ukuwe mu vyiwe abwirizwa gushumbushwa ibiri muri zo ngingo tubishikiza na mugenzi wacu Egide Nahayo
Mwicho kigabane kivuga ibyerekeye gukura umuntu mu itongo giwe kugira harangurirwa imigambi rusangi nuko ubwa mbere nyenitongo abafisi ivyemeza no kuvuga urupapuro ndangatongo yahawe n'abajeje intwaro ko ari giwe canka kerekana ko kugira rironke habaye umwumvikano hagati y'ababasangiye iyo tongo bafisi ivyo byose arashobora kurikurwamo kunyungu za leta canke kuwundi muntu ariko hawe ijumbusho ingana n'ivyo yarafisemwo kuko ingingo ya 111 y'iryo bwirizo byerekana ingingo ya 112 yerekana bimwe mu bibabigiye gutunganywa muri iyo tongo kunyungu rusangi ahiyo ngingo yerekana nk'ugutunganya ibibanza bikingiye nibanza byo kubaka inyubako rusangi mugiye habaye guhana iyo tongo hagati ya nyenegyo n'abagiye kurikoresha kunyungu rusangi ingingo ya 113 ivuga ko ivyo vyukwimura umuntu kunyungu rusangi bikozwe n'ujeje byo gutanga impapuro ndangatongo bita conservateur de titres fonciers muri rimwe rw'igifaransa bimenyeshwa ubutungane kuri ayo masezerano ari hagati y'izo mpande zibiri ariko nyuma y'ishumbusho y'iryo yimugwa ingingo ya 114 imenyesha ko mu gihe muri iyo tongo arimo ibindi bintu ivyo nyene vyo abwirizwa kubikoresha ku nyungu rusangi nkuko biba vyerekanwa nibiri mu ngingo zafashwe mu gihe cy'ukwimura umuntu mu itongo giwe kugira hakoregwe imigambi rusangi
Egide Nahayo rakenuye ni no kuri iyo nkuru yawe nyene turangije ko makuru yacu ku isaha 12 n'iminota 31 nkengurukire mwese mwariko murayumviriza nkengurukire bagenzanje umwe cyo yatereye kugira amakuru aboneke nkengurukire kandi amatu yabone Yesu yafaje mwabwivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye nabashikirije ndayifuze kubandanya mugira umugoro wa mwiza aho muherereye naho amakuru arangiye ibindi bigano kuri radio ndindi kwitire birabandanya